Umukuru na nikira Burundi yafata kuruna narongoye muri kino kiringo cyo kwitegurira amatora ruriko ruhohoterwa n'umugwiseni utegura amatora niko aroyize bari cyako barurongoye yabisiguye mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere yakarisomera amenyesha makuru ugana bari cyako yadondaguye ingingo z'ubwizwa nshingiro cyo Burundi zigenga imigambwe nibwirizwa ritunganya amatora zivuga ko umugwiseni utegerezwa gutegura amatora atamusunikano royemwo kandi wigenga wubahiriza bose kandi yataka mwana wa mamushizemwo mu kiganiro yahaye amenyesha makuru yemeje nyabu na kwintumbero ya seni ari gukuru na natwara mwihiganwa
iki tubabaza rero nuko dusanga iyo seni nyene yagomba kubahiza amategeko ari iriko irayarenga mu guta intonde zacu z'urunanikira Burundi ikazanka guhera kuwo twatwazize imbere kugira ngo yitoze kugwego umukuru w'igihugu igacisubira ikazanka mu ntonde z'abashinga amateka ikongera ikazanka kandi mu ntonde zabo tubereye bahanuza jambo mu makomine bikaboneka rero ko atakindi kirazishinga atari gukura ugo runanikira Burundi nyihiganwa
ariko mugwisenura hakana ivyo wagirizwa n'urwo runani utavuga rumwe no butegetsi Pierre Claver Kazihise umukuru wawo yabigarutse ko ku munsi wa gatanu w'indwi heze mu nama yagiranye n'abanyepolitike n'abakuru b'imigambwe
iyo ubonye ingingo ifashwe muri seni itagushimishije uca witura sentare ijego kubahiza izwashije n'ukuri nta ngorane mufitaniye n'umugwiseni nta ngorane ndabisubiyemo runanikira Burundi dufitaniye n'umugwiseni nibaze ko twumvikanye nta ngorane dufitaniye n'ukuri mugabo ibyashitse ari dosiye banse amadosiye batayemenga hamuca mu uguruza kandi biri mu mategeko ne handi n'ukuri kuva uko dufatiye ingorane sivyo ntidushaka kugira ingorane n'umugambwe n'urunani n'iki ariyo kundi ndashaka kumva ko ingingo itabinezereye nibyo mugabo twibaza yuko ingingo ari ingingo ivuye mu isuzuma amategeko ategekanye ibintu gutyo nicyo gituma kuri twobikurikira tukabikora uko bitegerezwa mugabo ntitwibaze ko turafite ingorane n'umugwi kuko nivyo kumvikana na gato
mugabo baricako ntashira amakenga kazi hise yanagiriza gufata ingingo atabanje kugisha inama abandi bakomiseri ba sene
ndewe ndabasaba ahubwo mugende mu mbarize sene ishiduhora muyimbarize ako kageso kabi yirikira gakura kandi muyihanure yisubire ko mudufashe yisubire ko kuko ibintu bikirakora ntaho byakabaye kandi rero n'ikindi gitangaje izi nkingo zose za seni zifatwa n'umukuru wa seni wenyine na kamaramaza tarigera tubona mukumva tutitoje mu makomine mu gihugu n'umugwi seni niwe uzobutumye urunanikira Burundi rutitoza mu makomine no mu bashinga amateka mugamo bashinga amateka turizeye ko senari bayivuze zashingiye twe turayizeye kuko twasanze ivuga amategeko niyo yasoma izovuga amategeko
senari yubahize bwizwa nshingiro yoka nayizeye umukuru unanikira Burundi ku munsi wa kane w'indwi heze yakomoreje uburenganzira bwo kwemererwa kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 20 ukwezi kwa gatanu kubuza Domitien Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi rwashize imbere nk'umukandida mu giheseni yari yamuhebuje kwa tujuje ibyangombwa ingingo za sentare yubahize bwizwa nshingiro ntasubirwamo mu Burundi eroje wikaneza ijwi rya Amerika.